Tubashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio yindwi muri kumwe na Jodiane ni nahaje ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda, abari mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave y'ijwi rya Amerika. Muri Uganda mu karere ka Kisoro no mu micungararo yaho muratwumva tankomazi ku FM 88 n'ibice 9 ya radio Ijwi Riyobora. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no kuri Facebook vewa radio yacu. Adresse za YouTube yacu, Instagram na Twitter ni vewa radio yacu.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramusaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bugira gatatu mu bihugu bifite abantu benshi bariko basaba guhungira mu gihugu c'Ububirigi buza inyuma ya Afghanistan na Syria. Ivyo biharuro bitangwa n'ikimenyesha makuru co mu Bubirigi La Libre Belgique, aho gisigura ko abarundi basavye ubuhungiro kuva mu kwezi kw'indwi kuno mwaka bigwije inshuro umunani n'ababusavye mu mezi atatu yabanjirije ukw'indwi. Ibiharuro vyadugijwe n'abihetse ku masezerano yari yarasinywe hagati ya leta y'u Burundi n'iya Serbie, aho binjira ata viza hama bakabona kubandaniriza mu bindi bihugu vya Buraya bitandukanye. Batari bake baragiye mu Bubirigi, mu Budagi ahatandukanye. Ayo masezerano ariko aheruka guhagarikwa kubera ikibazo c'abaja i Buraya baciye muri Serbie. Umwe bwa Buraya bwararemereye Serbie buvuga ko iriko yorohereza abinjira ku butaka bwabo bakaba benshi, gutyo ayo masezerano arahagarikwa. Ariko abafise impapuro z'inzira z'akazi bo baracagenda canke uyundi muntu wese avyifuza akabanza kubisabira uruhusha. Abashitse ku butaka bw'Ububirigi babayeho gute imbeho iri kwiraza mu bihugu vya Buraya ko igiye kuzura inzara abatarero nkaho babika umusaya bizobagendekera gute? Utwo tubazo turi mutwo tuza guca irya nino muri kino kiganiro muri Isanga cuno munsi. Twabatumiriyemo Josephine Jones Nkuzimana numenyesha makuru yigenga muhinga mu byo kumenyesha makuru, akaba ari mu bari ko barafasha cyane ibitandukanye abavuye muri Serbie bagashobora gushika mu Bubirigi. Josephine Jones Nkuzimana, ikaze ku ijwi Amerika kandi wakoze kuduha kanya kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo c'abarundi bari ko bazangaho onye mu Bubirigi no mu bihugu bitandukanye vya Buraya. Ikaze Jones.
Urakoze cyane Diane, ndakuramukije kandi ndagushimiye, ndaramukije n'abari kwarumviza iradiyo yanyu.
Ego, aho mu Bubirigi mumeze gute?
Aho mu Bubirigi twifashe neza, nuko imbeho ugiye gutangura kuza kandi imbeho ikigera imenyerwa n'umunsi wari wo.
Ni ukuzamura mwisusurutsa buke buke, niko bimeze nta kundi. Ego Jones, imbere ko tuza kukubaza ukatubwira ingene watanguye gufasha abari ngaho, ingene icyumviro caje, kuko twari twashimye kubana n'umwe yaje agashika ngaho ku butaka bw'Ububirigi, mugabo yatubwiye ko yagiye gukora ico bita kwitanga, ntiyaboneka, ngira turaza kumuzana mu kiganiro atubwire kigeze hagati. Mugabo banze utubarire wewe uri kurakurikirana bino bikogwa, ubu unye vyifashe gute? Abaza baracaza ari benshi, bimeze gute kurubuga?
Uko bimeze ni ukuvuga yuko uwo umuntu yaramaze gushika muri Serbie ubu aracagerageza kugira ashobore gushika ngaha cyangwa ashobore gushika mu bindi bihugu ashobora gusabamo ubuhungiro. Ibyo nabyo muri atwe bidafunze byoroshye, uko iminsi igenda niko abapolisi bagenda barafata abo bapasitori cyangwa abantu barinda baraza ugasanga ibyo rero bituma abantu bagenda buke buke boranakanye bya bindi bari basanzwe bakora nko kugenda iminsi ibiri badahagarara cyangwa barondera abantu babatwara umwanyaro wose ubu ni igikunda kubera harakanye cyane urumva no kuba yuko abariko baraza ntibareka kuza ariko abatari mu nzira aho baracari mu nzira ariko n'umunsi n'umunsi bagashobora gushika ko baramaze kugera ku butaka bw'ibihugu bya Burayi.
Iyo uvuga ngo baracaza ni ukuvuga ko hariho abari bagisigaye muri Serbie imbere y'uko leta ya Serbie n'iy'u Burundi bafata guhagarika bafata ingingo ihagarika ibyo byo kuza muri Serbie atavizaga drones hariho abari bagisigaye
urumva muri Serbie kugira urinde kwa baro nk'abahasitse bakabiba amahera kuko haravugwa abantu b'abarundi basanzwe barigize ibihangange mu kwakira abandi ndabita ibihangange ko urumva nibo basanzwe bari kuri terrain barabakira ariko bari ko barabakira rero hariho ababakira bakabajya amahera bakabajya amahera hakiri kare ugasanga nk'umuntu yabuze amahera akaringira kugira ngo basore kumunwishyura amahera hariho abandi nabo bajya muri aho basanzwe barindirira ibyo bisaba house game ukarindira kugira uzoro nk'umuntu akujyana peut-être kubera udafite amahera cyangwa kubera utararonka inzira kuko inzira yose uko ifashwe niko hatoguye indi nzira kugira umuntu ashobore kurengana ni ukuvuga rero abantu barashika bose ariko hari abakiri mu nzira n'ubu bakibaza ati mbega uciye ngaha byogenda gute uciye ngaha byogenda gute kandi barindiriye gushika kugira bashobore gusaba ngo buhungiro barondere.
Uvuze ngo babarya amahera bayabarira he mu makambi baba bashikiyemwo hehe?
Hariho abibiwe amahera mu makambi hariho n'abibiwe amahera n'abarundi bene wacu babakiriye kuko hari ukubwira ati reka ndagufata iri hoteli ndagufatire indwi hageze ugishika ugasanga yagufatiye iminsi ibiri iyo minsi yindi irenga nk'itanu amahera akaba yasize mu mufuka ibyo byarasize cyane aho mbere bitangura abantu gutera uruhagarara hamwe abarundi bamwe bamwe bari kubanza bakasuye kujya barizera abo barundi bahasanze kuri cyangwa kugira bashobore kubasaba ngo bafashe bakemera gufashwa n'abandi banyamahanga kuko abarundi twebwe nyine nitwe twari ko turaribwa amahera n'abandi barundi bene wacu siko navuga
abo bari basanze bari ku rubuga muri Serbie bari bahabaye nk'abandi ni abantu ki bahakora iki bahamaze igihe kingana gute kugira ngo twumve ingene iryo herekano ry'amafaranga rigenda
hariho abari baje kuva hakigihe basanzwe bahamikiriza hariho abandi baje bakabona harimo inyungu yo kuguma ngaho bakaguma muri ibi bihugu byose ubona abantu bagenda baracamwo harimo ukuboko k'umurundi abari inyuma abari kwarerekana cica ngaha cangaha kandi muri abo si bose bari korekite wovuga yuko batari ko barabajya amahera ibyo narumvise benshi bidoga bavuga ati twarize kandi twebwe na bene wacu ni uko hariho amazina azwi hariho amasanamu yasohotse ariko si ibintu byagiye ku rubuga ngo bimenyekane ngo bari ko bararega umuntu kuko burya nawe uzi ko waciye mu magendu ukabona nawe bakwizwe mu magendu nuza kubivugira hejuru si uko byogenda.
Hari n'amakuru yigeze kucanacana ko bigitangura kumenyekana ivyo abarundi baja muri Serbie bikavuga ko ariho abarundi bari ngaho muri Serbie bahaje bakavuga ko ari impunzi bakabwira abandi bari mu nzira bakiri mu Burundi babasaba magati y'amafaranga ibihumbi bibiri by'ama-euro kugira ngo babahe ico bita impapuro z'inzira ivyo babasabira bitandukanye ivyo vyari vyo canke baba bashikuza babivuga
sinzi kitigiri basaba c'amahera ariko hariho abarundi bari muri Serbie baza barababwira yuko bashobora kubafata mu kubarondera n'amahoteli ivyo vyose bakabasaba batakweretse igipapuro kiboneka zari bibonekeje kandi no mu gihugu cy'Ubutariyano aho hariho abakenyezi bagiye hamwe bakaza barasaba mero tagira ukongana abantu kugira bashobore kubafatira amatrain kandi bakabafatira amatike ya train atari yo abo nabo bagashobora gufatwa bari mu nzira urumva n'ibintu byagiye biribonekeye.
Urakoze Jones kutubwira gato ingene umuntu yashobora gushika urumva hari izo viza warazironka bamwe bakakurya ko amafaranga abandi bakagira iki ata viza isabwa ari urusha gusa winjira ugatanga mu kanya turakira bamwe hanyuma uce dusangiza urugendo rwa bamwe bakubwiye mu bo wakiriye n'ingene watanguye kubakira ariko hari abo duse ku mirongo ya telefone bifuza kubanza kubaza ibibazo turahera kuri Dieudonne. Dieudonne ikaze ku ijuru rya Amerika.
Eko murakoze cyane.
Uherereka Dieudonne?
ndi muri Canada Canada yo hagati mu gisagara cha Trois-Rivières province ya Quebec.
Nifashe gute ngaho Quebec?
Quebec turakomeye community z'akarere ka Bigali davuka abarundi abanyarwanda abakongomani n'abandi banyafrika muri rusange.
Yego twagutumi rero Josephine Johnson Nkunzimana numenyesha makuru yigenga kaha no muhinga mu byo gutanga makuru rimu bariko barafasha ku rubuga mu birigi ibitandukanye kuri abo barundi bashitse mu birigi n'abakiva muri Serbie bagana ubu birigi akabazo kawe canke nererana.
Jewe sinkunda kubaza gatanga intererano. Intererano ya mbere ndayiha kuri aba bene wacu b'Abarundi bariko barava mu Burundi bajya mu bihugu bitandukanye. Iyi ntererano ni nk'impanuro nza gutanga kuri leta, leta nayo ni leta y'u Burundi. Mbanze nje ku Barundi bagenzi banje baba ariko barava mu bihugu Burundi bagana ibindi bihugu by'amahanga. Icya mbere cyose nabamenyesha, iyo umuntu afashe urugendo rwo kuva mu gihugu iwe ku mpamvu zitandukanye aburiza kwihanganira ibintu byose aburiza guhura nabyo mu nzira. Hanyuma naho ni ugushobora gukebura Abarundi baba baramaze gushyika imbere. Ibyiza iyo mugenza ubonye yuko nawe hari byamugoye mu gihugu bisabye kwica gihugu akivamo ku mpamvu ziwe kubaco ciwe nawe kuki profita ushobora kumujya amahera mu buryo bucyanka ubundi. Iyo ni ingeso mbi y'ubukoko igenda ituranga Abarundi aho turi hose hirya no hino, si byiza na gatoya. Yindi ntererano ndayitanga kuri leta. Burya igituma Abarundi bahangayika bakava mu kiwabo bakaza mu bihugu bitandukanye biva ku mpamvu nyinshi ziterwa na leta. Leta ni ukuvuga y'u Burundi iba ari imwe, ntituraba ngo ni bariya ngo bagiye bakurikirana ngo no munsi haraba leta iguma ari imwe. Leta ikwiye gufata imigambi irashe mu bisata bitandukanye. Icya mbere ni iki? Umutekano kuri bose bawukomeze, hanyuma bakora imigambi y'iterambere, bagura ibikorwa, bagura amakompanyi akora ibintu bitandukanye. Mu Burundi abantu baramenyereye yuko abantu bashobora kubaho neza ari abantu bakora muri leta cyangwa mu mashyirahamwe akokira leta cyangwa mu maonite. Mugace mu bihugu ndimwo harimo ubuvuzi bwinshi butandukanye, amakompanyi, amahinguro atandukanye, umuntu arakora akaronka amafaranga ku buryo butandukanye. Cyo kimwe n'uri yakora muri leta cyangwa akora muri serivisi kanaka, ni ukuvuga leta niyo yaguze gukora ibyo bikorwa byose. Abarundi tureke guhangayika mu bindi bihugu kuko ibyo byose bituma na leta ibaho yonyine ikikunda n'abari muri iyo sisiteme no gukora ibintu bituma bonyine biberaho neza, hanyuma popirasiyo abanyagihugu ukamenga twebwe turaba gukurikira gusa.
Urakoze cyane. Ugira umunsi mwiza Jedo ngaho muri Quebec.
Yego namwe mugira umunsi mwiza, murakoze kuntumira. Bye bye.
Yego ugira umunsi mwiza. Josephine Johnson Nkunzimana, ivyumviro vya Jedo ni uravyumvise. Umwe mu baciye mu nzira ndende iri muri Serbie turamuronse ku murongo wa telefone. Tumwakire hama Jones aca tubwira aho yakuye icyumviro n'ingene yatanguye imigambi yo itandukanye kuza arafasha aho bashika mu Bubiligi. Turafise Alain, uratwumva?
Ego ndabumva.
Ego ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga.
Ego.
Alain, uri muri bamwe bashoboye gushika i Buraya mu Bubiligi uciye mu nzira yo muri Serbie. Dusangitse urugendo rwawe rwatanguye ryari ruza kurangira ryari?
Urugendo rwanjye rwatanguye itariki 5 z'ukwezi kwa cumi. Nari nafata indege y'i Bujumbura ngana muri Serbia, hama nshikayo itariki 6 hari mu masaa sita, hanyuma twashitseyo batwatse kubera aeroporo umugenzi gabo. Uyo mugenzi aratwereka ibintu, umugabo yasize amahera kubera yatubwiye ko bisi ari
Umupasoni umwe abafasha kugira ngo mushobore akabereka inzira mucamo mu mashamba ho mwaca
ego wewe yakwesha mu bwato ngo muje mu bwato de gaje umwe yatageze bakumuri ha amajirabije ama tugeze kuri kote ya dosni kwala tambute niki mu cemasaha amasaha meza atangatu cyangwa umunani niyo bakubera pasikiye abapolisi badufashe mu masaha sita hanyuma abarezi baguma dushike kuri arabis kugira tuje sarayevo ni kapitali ya Bosni numva niho hari amakambi ariko mvura baciye baduha badufasha batutagira turahuka ashakirika dufatiye bisi yabi aho hantu uri gushika sarayevo uhagenda amasaha atandatu twaciye dushika sarayevo nko mu ma vendeze umva hariho amakamba bisare kandi y'imiryango nuko mvuga ko ijamwo abagore abana n'amafamiliye akabana n'ikambi y'abasiribateri umva iyo kambi y'abasiribateri rero niho twaharaye twamaze iminsi ibiri kugira umuntu aruhuke hanyuma tudufate taxi vangaho sarayevo gushika muri kambi yitwa Lipa iri n'amasaha ane taxi twahishe amaero amajana atatu turi bane ni ukuvuga ko umwe wese arishe 75€ hanyuma muri Lipa twashyizeyo batwakira batugaburira baciye muri konfinema y'iminsi umunsi umwe mvanamye n'umunsi w'ishiteko ushyize nko muri wikende uvayo landi ushyize nka landi uvayo bukeye hanyuma naho ngaho rero hariho abasesera kuruhuka aho twahaca abarabu nibo baba baryashe abarabu harimo icyo gihe harimo n'abakidaya harimo n'abamekisike bari barimo harimo n'abahindi harimo n'abasomaliya ngaho rero uri kura uri ngaho muri Lipa uriya muri Lipa ni hegere frontiere ya kose dushobora kandi kurondera ikintu cyitwa game no kuvuga ati tuza kurondera umupasero umva game no gupasa umva ukirondera hariho abitwa amazina benshi n'abapasero benshi
ntaguciriyemo ga ala hariho abarundi bavuze bapfiriye muri urwo rugendo bapfira mu yahe nzira nturayishikamo canke wayirenganye
uya twayirenganye abarundi benshi bapfira muri kuri Sudanese kuko baratwaga ego
bapfa kubera kuruha bapfa kubera iki
barasanga kusanga nyereye cyangwa se ubwato bwa ubatubutse cyangwa cyangwa baje gukana amaguru kuba ni fresh gice kwa amavage na hari gatoya mu ngabo menye gatoya kwa cyo ari mu kwari gwa kamye mu ngabo se profonde kandi twawe bema wabwiye
baha abahapfiriye bangana gute
batiriye
mu maze kumenya
aho maze kumva niba nishanga batanu
hanyuma aho nyene tukiri kuri aho batwarirwa muri ako kuzi uvuga ko karimwe amavage menshi abantu mwa muri kumwe baba bari kumwe n'abana abana nabo barijabukana base barabashira mu mugongo byagenda gute
ufite imvana ufite umwana muto wanyu uramushama mu mugongo hasi twarafashanya kubera umuntu umufashije harageze igihe nawe akamufasha ibyo ndaza kubishika ko nk'abafite abana bashaka umugongo bakabaterura natwe ndaba twari kumwe hari ng'abana hari umugore umuntu arafite umudodo wa emwa uwundi wa simwa uwundi yafite abana bane batanu urumva hariho abana bava mu Burundi babateguye mu mutwe ko bategerezwa gutambuka akabyo kwigisha
abana bangana gute
abana bashobora gutambuka nk'imyaka ibitanu cyangwa icyenda cyangwa icumi
bagatambuka urwo rugendo rw'amasaha umunani atandatu yose batubwiye n'amaguru
ego kubera hari igihe twagenda tukaruhukaangacantinye cyangwa tugatera tubandanye
hanyuma muri icyo kingo cyose abo bamwita abapasseur mwaha amafaranga babereka inzira bacana mu bwato butandukanye barabaha impamba nibo babagaburira ayo majana abiri mwatanga mu bwato yaba ari mwinjya cyane
oya ayo majana abiri y'umupasseur ibyo kurya amazi warimbanye aho duhufise bakira amazi isuguti energi kukubwira urubyaro arahantu wacu ukabona kwicaye mu ishyamba ati niba utike nimwe ihari uza kuguramo ikintu
unkundire gato ala imbere ko uza kutubandaniriza kuva muri croise gushe kugere mu bubirigi tubanze twakire Nadia ni André ari ku murongo wa telefone turafite André kaze ku juge amerika
murakoze cyane
yego ni ndetse uherehe ga André
nerebere mu Burundi mu ntara ya Gitega ku muga mukuru wa politiki y'u Burundi ari Gitega
ego cyase John Josephine Johnson Nkunzimana ari mu bari imbere mu bikorwa byo gufasha abarundi bariko bashika ku mu bubiriga bamaze gushikayo hariho na Alain we yarafashe urugendo rumvana mu Burundi yaramaze gushika mu bubiriga akabazo ku batubire bacu kandi ucurugabanya volume ya radio yawe kuri 10 na matwi
murakoze cyane hanyuma icyo nagomba shikiriza jewe ahubwo tubanze dushimire imana kubona yarashoboye gushika aho mu bubirigi ariko rero je ubwanjye nca ndaba igituma eske bariko bajya mu bubirigi kubera iki bariko bihutira baca muri izo nzira zitemewe n'amategeko duhereye ku ngendo zishika muri serbiya gusa muri serbiya urumva niho bakamenyera ariko baragira ibibazo nabo bariko barapfana abana b'u Burundi n'abana b'igihugu ariko ukimengo ndetse navuga ko ari ishusho mbi ku gihugu cy'u Burundi cyacu no kuri Afurika yacu icyo nasaba rero kanini ndetse ndaraba nk'abo bariko barajya muri Serbia bakakubwira bashikeyo mu bihugu bya Buraya bakoresha amahera menshi cyane kuko mu makuru maze igihe numva bakoresha hagati y'imiliyoni zitanu n'imiliyoni indwi bisigure ko uri mu Burundi ufite miliyoni indwi cyangwa miliyoni umunani cyangwa ibyo bitanu bakoresha ashaka kugira umugambi ukiteza imbere mugabo ikibazo kimwe gishyira ku babonye ikibazo ibyo ni ugishyira kuri leta kubera iki leta iri kiremera aba bana b'igihugu bakangara nubwo ari kwangara muri make nubwo baba bafite mu bubiligi cyangwa bari muri serbiya nubwo ko ari kwangara kubera ntibari mu gihugu cyabo ntibari mu gihugu cyaribaritse iyo bari hose baguma ari impunzi kandi kuko impunzi kigambo bimezereye cyane rwose ariko rero dushimire imana ko dashyizeho hiyonya icyo nagomba kubona mubaze uwo mutumire wacu yahise mu bubiligi ni uko nagomba nababaze akabazo gakurikira eske abo baba basigaye inyuma nabo ariko barafashwa gute uretse uwo muneshamakuru ariko baragerageza kuri cyangwa uko ashoboye akabatabariza kandi akongera akabafasha mu byashoboye.
Urakoze ahubwo ako kabazo reka Josephine Jones Nkunzimana bari wakishura ko gufasha, hanyuma Ala nawe araza kudusigurira icubajije ngo kuki bemera gufata iyo nzira benshi bita y'umusaraba kugira bashike mu bubirigi bikunde. Urakoze ugira umunsi mwiza. Ego John Serekamere, kuri wewe ngo abasigaye usibye wewe ibikorwa urimo ubona bari kubafasha gute?
Urumva ngaha icambere mwomenya nuko aba bantu basitse ngaha ari ibintu byinshi batazi bijyanye no gusaba ubuhungiro. Icyo nacyo ni cyo kintu cya mbere umuntu akwiye kubamenyesha, kuko aba bose mwumva bari kubaraza kwitanga nibatse babaha abo bita ba assistance sociale kugira batangure kubasigurira neza uko buri bibigi bupanze uko byakigeze kugenda. Ibyo bize jewe nasatse gutangura gushika ko kuko nafatanyije na Landry n'Imperestro kuri Twitter twaragize amasoko abiri, imwe tukaba twayigize dutangura tuvuga ibijyanye na visa yabaye obligatoire ku Barundi bose, aho twasigurira abantu uko biriko biragenda tukamenya n'inkuru uko ziko biragenda, kugira umuntu atangure kumenya inkuru uko ibintu byifashe. Abantu rero nibo bateye batangura kutubwira ababaye bloke ku maaeroport n'ahandi n'ahandi. Yakoze igikorwa iyo nayo yarashoboye gukurikirwa n'abantu 2012 gusa n'umwe bakiri kubarumviriza. Iya kabiri naho twaratumiye umuntu azizwe amategeko kugira adusigurire neza uko basaba ubuhungiro ngaha muri Union Européenne, kuko benshi ntibazo babizi. Kandi ingorane iriho ngaha muri bino bihugu bya Buraya, hariho ama information udashobora gusanga kuri internet. Ni ukuvuga yuko ari ma information uyabwirwa n'abandi bantu bamaze kwitanga imbere yawe. Ni ukuvuga ko uwo muntu twatumiye ashoboye kudusigurira neza agashobora kubasigurira uko umuntu ashobora kwitanga n'uko umuntu agira. Ibyo navuga ko yari vole ya mbere, icyo twatangura ko cya mbere ari kubasigura uko bigenda, aho umuntu ashobora kuza kwitangira, aho akura umwavoka, kuko nta mwavoka uzubuza n'uzi Burundi uzi ngo jewe nzoburanirwa na naka nzo muri ya gute esiko n'ibyagusa cyangwa bazondihisha. Ibyo ntaho babizi. Icya kabiri cyari gufashanya kugira abo bantu bose bari kubara barasaba umuhungiro ngaha bashobore kuronka aho baba. Hari abo twashoboye gusabira indaro atari jewe diretoma, abandi babasabira indaro, hari abo twakiriye, hariho n'abandi babatebye barabura aho bajya kubera abantu b'abagabo n'abahungu. Uno munsi nyaha mu Bubiligi niho ariko barakirwa, kuko ububiligi bwaruzuye amasantre yose aruzura ararengerwa, hamwe bababwira ati ego uritanze turaguha igipapuro cyemeza ko witanze ari cyane cyane ariko ntizishobora kukwakira ngo tugwawuba. Benshi rero ubu hariho baba mu ibarabara n'ababa ahandi mu bizu byatawe gutyo, oya ariko umuntu ajyayo agapfa kurwarayo kugira nyine ntago mari hanze. Icya gatatu cyari kubagaburira no gukora kubaha impunzi. Hari abantu bakora igikorwa cyiza Diane, ni uko abantu bari kubarabivugira hejuru, ariko nagenda kubwira yuko njyewe nta gice kimwe ku ijana cy'ibyo abo bandi bari kubarakora ndiko ndakora. Bobo bariko barakora ibintu byiza rwose, kuko barashobora kubagaburira n'uri muri santa, kuko abarundi ntituzi kurya inzira z'abacungu babaha ibyo kurya badashobora gufungura kandi bitabaryohera. Iminsi yose kwa gatandatu no kwa mungu hariho abantu biyoruganiza b'ababyeyi amafamili bakaza ngaho i Buruseli kugira bashobore kugaburira abo bantu. Kandi hariho n'ahantu hatowe nibaza nshika atanu ngaha mu buri bwi bwose umuntu ashobora kujya gutanga impunzi afite impunzu ibi bikoti kubera agira atanguye n'ubukanya kugira abantu bantu bashobore kumererwa neza bashobore kwivuga. Navuga ko ari ibyo bintu bitatu biri kubera kugwa ngaha kuri tere kandi bitari kubikorwa n'umuntu umwe, kandi bitari kubikorwa n'abantu twavuga ngo bari mu mashyirahamwe cyangwa amasosiyasiyo n'abantu batandukanye bari kuhakora
ubwabo. Hanyuma hamagajo nseko inkuru y'umwana isubira inyuma, wewe se ibitandukanye ukora ngaho mu Bubiligi ariko tukuzi mu byo kumenyesha amakuru, wagiye muri ibyo bintu bivuye ku kihari akantu wabonye kakakubabaza umutima kagatuma uvuga ati reka nyamara nihutire gufasha abarundi bariko baraza?
Iyo cya mbere ni uko nabonye benshi baza barabaza ibibazo batazi, ugasanga umuntu araguhamagaye ati hari umuntu w'umugenzi wanjye aze agire gusa cyicaye ngaha mu Bubiligi. Sinavuga ngo ni mu Bubiligi gusa, ngaha i Buraya twebwe dusanzwe tuhaba turahitsa ukuntu dusanzwe tubayeho, umuntu ukamubwira ngo ubayeho neza niyo aza uzomwakira yagushikira akabura iyo ndaro wamwemereye hara hari ibintu byambabaje mbona biri muri society zacu kandi twari dukwiye guhindura ibyo kuvugisha ukuri tukababwira ati niba nsanga uze witeguye na sanitari mu bijyanye n'uburyo uzi ufite amahera yawe kubwira iminsi ya mbere dushoboye kwibesha uje gufasha ushobora kugufashiriza mu cyo ufite ariko nta muntu azaza ngaha ngo ashobore kukubesha kuko nuwoba ari kuri sosiyali nuwoba ahembwa ngaha twese turonka uburyo umuzungu ntaguha uburyo burengeze ngo ugire utunge aguha uburyo kugira wowe ubeho ariko nta egzagerasi ijyamo na ikintu bivuga ngo ufite umusesekara oya urabaho buke buke ariko ntufite umusesekara bishwe naho icyo ni kicatangwe kunyereka yuko integeza gufasha abandi so tuko nsanze ndi mu bya communication nari nagesize kuza ndabaha izo nkuru zibabwira neza zitababesha ukuntu ngaha bitegereza kugenda aho umuntu ategereza kwitangira aho ategereza kurondera mu mavoka uwo ategereza kuba ahantu hose ashobora guca kugira ashobore kwavansa muri procedure yiwe yo gusaba ubuhungiro kugira ntazajuragizwa agosa droite na cyane ko benshi bajuragijwe n'abo mu miryango iwabo babemereye kubakira entre parenthese hariho kanagira mvuge hari umudamu yaje nga yakigwa n'umuntu wo muri famiye yiwe ariko kubera uwo muntu muri famiye afite abana ashaka ko baramufasha abo bana yamugize nk'umuyaya muhira gushika uwo muntu sinzi ukuntu yari kwarambaza uko bigenda ngaha ati jewe ndamubaza kuko itaraza kwitanga ko waje nk'impunzi uje gusaba ubuhungiro niwe yambwira ati jewe ndacyarindiriye kugira ngo nkore isitwari ndamubwira none ko uwitanze batasika bakubaza igituma uhunze ngo bakuburane ibyo wumva bisa ariko nanumvise yuko uwo muntu wo mu muryango wiwe yamugumye kubera amubera umukozi kuko bakozi b'uburayi baragoye hakumereka ngo nanze kwitanga kandi aribyo byamuzanye uruza utwo tuntu two kutavugisha ukuri ko tudatanga informasiyo y'ukuri kandi nziza ikintu cyatumye jyewe ntangura kwiyumvira kuzo ndandika na sanitari kuri ibintu by'abantu bavuye muri serbia kuko benshi n'abamamagara abantu bavuga ngo nabo nzi n'abantu bavuga ngo nasabye nimero zawe n'uyu n'uyu nazikorana nagenda kubaze ibintu bijyanye
ego hama ala Andre Igitega yari yababajije ngo kugira ngo urindushika ngaho uba ufise amafaranga menshi birasaba amamiliyoni n'amamiliyoni abaza ati kuki mwemera gufata amafaranga amamiliyoni n'amamiliyoni hakuyakoresha imigambi Bujumbura n'ahandi hatandukanye mukemera kuca muri iyo nzira y'umusabulavu ala
umuzajyane imigambi Bujumbura imigambi bashobora kudandaza nibyo mugabo mushobora kurivariza n'umuntu wewe aronka egenerasiyo kandi ari mu kurangura ibintu aronka idolari ku 1990 francs nawe ukaja kuri mashini akaronka kuri 25 urumva ntimushobora kurivariza urumva sho kwabusoma ugasanga wewe uri gukora kuri aho wewe n'ikintu tuje nk'ibintu n'ibintu by'impuzu ugasanga ipantaro irangiye nka wewe ashobora kugura amakenyo nabyumva kigusha makenya ngo gasanga ubu nshobora kwigusha makenya kwa kuri paske yarabanza amadolari kumera makeya ikindi kintu nacyo imigambi Bujumbura ikunda paske inflasiyo y'igihugu nayo irateye ubwoba hanyuma ikindi nacyo kuronka akazi Bujumbura urabizi ko turimo umugambi ubu ni akazi uroho kandi hari ikintu mu Burundi cy'ubwoko basyapfize jean ngo abahutu nyine bateza kuronka akazi ngo barabakinije kuva kera urumva ibyo byose uri nk'umuntu uvuye wize amaseri ugashyira mu nzu zose ziyumva ngo ubwami bikampa no kudupimura dupima
hanyuma ikibazo cy'umutekano nacyo cyo ntacyo ikibazo cy'umutekano cyo ntakiri muri ibyo bibatuma mu
birahari birahari ugasanga umuntu ahita agira izina rya papa wiwe cyangwa undi muryango we uravuka mu cyangwa hava
reka dufate na
abantu bavuka mu mugamba bagira niwe urashaka
reka dufate Willy Billy kaze ku ijuru rya Amerika
ndabahe niro cyangwa mwaramutse zanye n'amuherereye
kuri Johnson na Alani nkiriwe natwe twe n'abanaziya ngaha muri studio ni mwaramutse ikibazo cawe
jewe rimwe na rimwe ikibazo ariko n'intererano nagomba gutanga n'izakunda batanga n'akabazo ndi mumenyesha makuru ko munyumva
turiko turakumva Willy Billy
bo ngombe ntare kuri aka umunareje ko byaba biri muri motive ituma ugwaruka nka mene wacu bindira kujyanze kingo nuko twaba twareze cyaturaye mu buzima butanga ikindi ariko rimwe na rimwe benshi twimbira kujyayo na denayi muhimbira kujyayo mugabo inyuma y'ibi twumvise bidakunda kwinjira bisabwa bibaza aho icya mbere twokora no kubwira abariko baragira intego zo kujyayo ko atangira ikihari kuko abahora baduhenda ubu twabakaza gutwara ibigambo aya nk'amashyirahamwe uno munsi akiri ko arigisha ugaruka amajyana ngo amashyirahamwe abiri imwenye rumonga indi Bujumbura iri hasi mu majyana ariko arigisha ugaruka ngo yitegeye kugenda n'ubundi
Hinge gato ngo amashyira hamwe bili uri kuranjaniranya mu byumviro bya ngo amashyira hamwe ariko yigisha iki
ariko yigisha ugwaruka kugira ngo baje borohegwe mu ndimi zikoreshwa hiyo n'ubundi ngo bongere bajyane
ayo mashyira hamwe ni nyabaki
oya ishimwe kuyavuga kuko sinwane wo kuyatanga mugabo n'ubu nagira ngo menyeshe ko abajene n'ubu basibandanya niyandi majambo bahendwa ko bashobora gushika hiyo muri ibyo bihugu kandi atanzira ikunda kumba gica ariko ndaterera rero n'ubundi nashaka rero leta iki kintu gifate mu minwe ahubwo aba bantu bariko baradufasha ariko tushaka gushika hiyo nibatwegera batwegeranye izi miliyoni icumi batwaka tusohora ahubwo dukoreshira mu kandi mu minsi mike tugafata imbere
urakoze mugira umunsi mwiza wili bili wari utwakwiri hehe buriya
jewe ndi mu ntara
Makamba urakoze Jean Claude nawe uratwumva Jean Claude uratwumva
yego ndagumva
yego uherehe ga Jean
ndagumva cyane agende mu Burundi ni kuri soma mu ngo cha Kongo ano bitandishije
Mwenestisi mekongo Mkawezo kawe kwa jonsi na ala Kwa hini ya lirani?
Jeo Kivazo kishe Sini kivazo nini ya lirano Mwisa ambe Jeo nani dafiki mwjele Mwisa mwenisuki Yashaka kujika Mwisa cha Alemani Ama kone rano nashaka gutanga rero nashaka kubana urugwaruka rufite amahera ariko babahenda ngo kujya hanze ngo batange miliyoni bari bamusabye miliyoni umunani kone rano igice kintu ndiko ni umugenzi namuhamuye ndamwereka impamvu abo bantu bashobora kuba bariko baragira ku musumba kuko nashaka gufata miliyoni umunani ngo gitange benshi baragarutse mu ntara binini
duga kujya mu kigo turakumva kandi urarutse icyumviro cya wego
ego yewe umugenzi radiyo ni genda mwese yuko imiliyoni umunani ishobora kuguramo probox ukayinyongera kandi ubuzima bushobora kubandanya
ariko Jean Claude hambavu yabo bavuga ko baje kurondera ubuzima ngene bupagasa wuke ko ariho n'undi mutre bayemeza ko baba bakijije amagara yabo
yego ndabizi ariko benshi muri iki gihe bariko baja guheza ubuzima kubera ubukene ngo buri mu gihugu bakabaka amaja menshi yo kujya za Alemanye za Katar ugasanga bariko bagurisha amaparasiyera mugabo ugasanga ayo mahera yabo apfuye ubusa ugasanga baragarutse canke abaya bamenye bo barabavutse irengero niyo mpamvu rero nashaka guhamya urwaruka bose ayo mafaranga no mu Burundi hari ibintu dushobora kuba twakora ugashobora gutera imbere yego yaba zasi twayatanga ugasanga urabwiye baragwaye akazi kuko umugwe hongo umugenzi yafatiye ku bantu ngo baheruka kujya muri Alemanye baciye muri Serbia batanze miliyoni icyenda n'ibihumbi magana icyenda na mirongo umunani kugira bashiki ngo umugabo ngo bayitira mu bintu by'impunzi ariyo mpamvu nawe yashimishije umutwe bamwerekana ko ngo bahita bafata iyombi amajana 250 y'amayero.
Unyarutse kugira ngo twibande ku buzima babayeho, dushimikire ku buzima babayeho kuko ije kubandanya baza urumvise ko amayira yugawe icuhanura bamaze gushikayo n'abakiri mu nzira bagenda canke ico kokorwa n'ica.
Akije icokorwa nuko gwaruka ku mahera ariko barasabwa yo kujyayo kandi bagahitira mu buzima bubi bwo kuba impunzi. Njye mbona yuko ayo mamiliyoni 9 cyangwa 10 twari dukwiye kuyiteza imbere, bamwe bakagera mu mashyirahamwe y'abantrepreneur kuko
urakoze ugira umunsi mwiza Jean Claude, ugira umunsi mwiza ngaho muri Congo. Kriston uratwumva na wewe? Kriston uratwumva? Ndumva atariko aratwumva. Muhinga bw'ijumaro yavuze ko hamagaye ari muri Tanzania, ngira udu telefone twe. Uratwumva? Tumva itelefone yiwe itari kwirumvikana. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turacari muri Isanga Josephine Johnson Nkunzimana na Ala bariko baratubwira ibitandukanye ku buzima bw'abarundi bavuciye muri Serbie bagana mu bihugu bitandukanye vya Buraya. Hanyuma rero Ala, wari watugereje ugeze muri Croatie, umaze gushika mu Bubiligi, rero vyagenze gute, bakwakiriye gute?
Arawe nyene kwa muri kumwe ba muri kumwe nabandi bakakwereka France ya raha no kuri pace kuba kuno pace baguha ko bitwa Annette 26 ikintu cyo rero nico ikikomeye cyane cyo yuko n'uko yiti agufashe kimere ama cyo bera France France rero nko John say good ikintu cyoroshye vera aha yo barundi ari ngo kandi bakunye gusanga cyane abara b'u Rwanda ndamwe kugira ba mutavuga ja mukarara iruhande ya hari ahita kwite cyane ko twarara ihanze unaho hari igihangare badushitemo nje turindiriyemo amafaranga ko tuba nk'atanze umva hari ho batugaburira mugabo ibyo zino zirakoreye baramenye kujya mu cyumba n'ibihangi ukabuze umukati hamgabo nuko John Tayibuze ari abaza kugabarira icyende akatuzanira indi nyine kese mu kujya ngabije kumenyere dukanye imbere ni nyinshi ku mugabo baragaragaza kwitanga ko bashoboye kubona kandi imana yahezakiye.
Hanyuma John se wowe umaze igihe ngaho muri mu Bubiligi, iyo uravye abariko barashika ukabona ubuzima waciyemo wewe, ukabona ubuzima busanzwe bwo ngaho, urabona ari bizohava vyoroha ko bamenyera bari ico gitsigiri cose kinini kiri ngaho ga John kugaho?
Yemi waza uko bigenda kose bazategereza kumenyera, kubera Ububiligi sibwo butegerezwa kumenyera abarundi, ahubwo abarundi bakwiye kumenyera Ububiligi. Hari abarundi bumva bavuze ko hari abashika 20,000 binjiye muri Serbia, kandi bose biteze gushika, haba mu Bubiligi, haba muri Allemagne, muri Suisse, mu Faransa n'ahandi n'ahandi. Bagenda umwe wese agenda araja mu gihugu yibaza yuko kizomworohera kuronka impapuro. Nibaza ko ibintu byo kumenyera kubaho, kuko ingawo nta n'umwe yari azi ko azo ibamwo ngo bibigende uko iyo mbeho twateze turemenyera. Hano ku bijyanye n'ubuzima je niyaza ukora ibintu bisanzwe, abantu benshi baciye mu gihugu cya Serbia bafite ibyo bita diblame, kuvuga yuko bafashe amaplante igikumu muri kimwe mu bihugu bya Buraya atabiri naho bace basaba ubuhungiro. Iyo diblame rero ni ukuyirindira igahera umuntu wese arayiciyemo. Je nariciyemo, narabayeho ninyegeje, ndaducari cyo kubaho mu mahanga, kandi nabibanyemo undi mukobwa ndabibamwo, kandi ndateba ndabivamwo. Ubuya ndasubira kujya mu buzima busanzwe, nyine hamwe uronka impapuro ugasubira ukaronka pasiporo, ukamenya ko voyaja, ukamenya yuko ufite amadevoir muri icyo gihugu ujemo. Ni ukuvuga ko bitegereza gukunda no ku bandi bose, kujyana n'abandi bose baje imbere yacu byakunda. Icyo navuga cyose ni uko aba baje basasa bamenye ko bategereza gukora amaboko mu muzu, bamenye ko bategereza gukora, bamenye ko tutegereza kurondera ubuzima, bamenye ko bategereza kurindira izo mpapuro. Nibasironka umunsi n'umunsi barashobora no guca baronkana na sosiyete, umuntu agashobora no gutaha i Burundi agaca kuramutsa abanzeyi.
Hanyuma hanyuma mukuri ndi ico kiringo co ku akantu uvuze ngo bagashora no gusubira ubundi kura mutaba vyekaranwengeje kurumva hari aho bingira babigoye no gusubira n'izo mapuro wamaze gutironka mugire haba hari kibazo c'umutekano ku zina ryawe canke iki hanyuma ga Johnson mukuri
batarashika ngo batore no kwitanga bizosura kumara igi
hanyuma none mukurindira ico gihe urumva uravuga kumenyera kugira iki abo muvugana banze mu mashira hamwe haranira gateka kazi na muntu abagize leta yegereye aho muherereye babivuga kwiki
isho itomoye iriwo uguma uko uhamagara kuko ku munsi ugenda iminsi yose uguma uhamagara ubaza n'imbari w'ibibanza byabonetse cyangwa abantu ufite iwabo bakama batonda aho bita kuri petit kugira barabe yuko babaha ibibanza ibibanza ntibiriko biraboneka kuko abarundi bari ngaho ni benshi kandi n'abari mu masante ntibariko baravayo niyo twararonka impapuro ngo bagire ngo bariko baragabanuka kuko abaje ngahaye bavuye muri Ukraine bari benshi gusumba kandi abazungu basofera kwakira umuntu avuye muri Ukraine gusumba umuntu w'umunyafrika abo basubiye kwakira gusa n'abo bapfasoni n'abo bana n'amazi bafite imiryango ibyo nabyo bikagira ingaruka mbi kuri abo bashoboye kuba barindiriye hanze urumva ikibazo cyose bateza kurindira kandi leta niri kwiragira icyo iri kuravuga kuri ibyo iyindi ngorane iriho iyo bakwimye ahuba urafite ububasha bwo gufata umucamanza wawe mukaza kwitwarira leta sitirikitire ya leta isanzwe iha abantu aho baba ariyo fedezi ikabura igasa ihabwa itegeko na leta yuko itegereza kuguha ahuba ariko urumva leta ntikwanyare fedaziri muri leta igiye kuyitwarira muri leta naho uyitsinda yuko baguha ahuba cyangwa by'amahera bavuga ngo bazubaha baraguma bavuga barasira ko n'ibikigiri yahabaye makondanase bagashira ko bikigiri fedaziri z'uwo muntu ariko na rimwe turi byatwumva ayo mategeko yakurikije ngo uwo muntu asoye guhabwa ayo mahera kubera kondanye fedazire kubera itamuhaye ahaba iyo minsi yose aba mwibaramerewe nabi
yego turafite na Fabien mvuye kure Fabien kaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga
yego murakoze ijuru rya Amerika murakoze
uherereye he
ndi ikarusi
akabazo kawe kwa Josephine Johnson Nkunzimana na Anna yitwa gutumire muri Isanga ino munsi
yego akabazo ka mbere nagira ndamubaza ndazimutumira mbega ko ubona abarundi bagiye ndafise na petitere yagiyeyo yagiye mu kwezi k'umunani jewe ubwambere nkanyandikira yanyandikiye amaudio mesi ambera yuko ubuzima nubwo bafiseyo ubuzima butameze neza yuko bamwe barara mu ibarabara badafise inshuti canke abandi bagenzi baba baratangiye kusubira ni babo basanzwe bari mu cyo gihugu najyana mu bati mbega kuri diaspora y'abarundi yari isanzwe iri mu cyo gihugu yoba iriko ifasha iki abarundi bene babo baba barakiseyo ariko nibwo bushika ariko bakaba batakanshuti canke abandi bantu bari bazinanye bari basanzwe mu cyo gihugu
Fabien ibyo bibazo Jones yabyishuye kugira ngo ducungure umwanya tugutumira aho guhava usubira kumviza kino kiganiro kuri wezi tataka burungu radio ya Chuvewa akaburungu com uraza kumvamwo ibitandukanye bariko barakora haba ba Jones aba bandi batandukanye sivyo ugira umunsi mwiza Freddy wewe uratwumva na wewe Freddy uratwumva Freddy uri ko ku murongo wa telefone mu ndabwije mandabona bambara ko ariko ntari ko ratwumva Freddy uratwumva
ndabumva neza cyane
uherereye he
uherereye mu cyaro cya Bujumbura
akabazo kawe
akabazo kanje kahaba kagomba gushusha nako uwundi munywanya kuye ko kubera no njya ku murongo sinumvise gitanga ingene cyagenze gusa naje nagomba mpaka mbaza nyene icyo kibazo kuko urumva iyo hari abantu bamaze gushika hiyo n'icyo gihugu hakaba hariho bene wabo bo bamaze kuhaje ku bwa mbere naje nagomba kubaza ikintu bariko barakora kugira ngo abo bantu bari mu ibarabara bashobore kuvayo
Na wewe turagutumiye kumviriza kuri wezi tata kaburungu radio ya truve wa kaburungu com drones ya vyishwe.
Ego.
Ego, umunsi mwiza.
Namwe
ko pagi. Ego, ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Drones none abariko barafasha bafasha ku buryo bwabo bararonka uburyo bwa leta canke ni
Ya nagira ndakugire yuko ataburyo bwa leta betiri kuraho ni barabatsa nabantu n'amashika hamwe umuntu wese yigenga avuga ati je ndasaba gufasha mu bene wacu sabarundi gusohora ikora bigira rero n'abandi banyamahanga bagira ikigongo akagira uwo mutima ugusaba kubafasha kuko iyi mbeho itanguye ubuya izuri nzara abo bantu nabo rero bagishika basasa ibyimbe usanga kenshi batabimenyereye nagira ndavuge ko sinovuga ngo hariho amasosiyasi asanzwe ariho asanzwe azwi agakora ukwabo ariko ikibazo twe twavuze twebw'abarundi ni uko twebw'abarundi tudafite ishyirahamwe rimwe riro gurupe y'amasosiyasi yose kugira ashobore gukorera hamwe bashobore gukordona ibyo bikorwa byose kuko hari igihe ndazi ko hari umunsi w'imana hari abantu bitanze baza kujyana imfungwa basaba bahurira n'abandi basabasanga bazanye ibyo kurya byinshi baba ubije kubasigira kandi badasa naho baza kubishyira mu mikoronde nko ku mugoroba ngo baze kuba nabo babifungura abarundi twe ntitwigeze tubwira komike ya sivi y'abantu baza gusaba ubuhungiro ngaha mu Bubiligi icyo kintu ntitwigeze kibaho gusiko ariko ubu kubera baje ari benshi bitegereza kubaho kubera dutegereza gukurikirana uko aba bantu bose bari kubaraza kubera tushobora no kubera n'icyo tubafasamo tumenye n'ibyo basa n'ibyo bagira basike ko na procedure yabo ukuntu iri kuragenda kuko uri kuritanga procedure igenda bukebuke hari igihe cyo kwitanga hari igihe cyo kuronka wuba hari igihe cyo kuburana hari igihe cyo kuronka impapuro hari igihe cyo kuyasara hamukaze mu buzima busanzwe ukarondera akazi procedure yose rero kugenda iragenda dushobora ko tujya hamwe kugira twige ukuntu dutegereza kubafasha kugira umwe wese ashobore guhereza iyo procedure yose bimeze neza atagize ikibazo
yego ana urumva u Burundi buri mu ba gatatu abanyagihugu ariko baraza ngaha ari benshi bitsigira biri hejuru by'abasaba ubuhungiro hariho Afghanistan harimo na Syria abo mwazananye mu nzira watubwiye ko harimo n'abarabu bobo nabo ibazo mufise ubona babifise cyanke bobo baroroherwa kuko batari mu bwinshi bwaje bwiruka buva muri Saudi
yaje no bayuko mu nzira nabo nyine biroroherwa kuko ibyo ducamo ni byo bacamo
bamaze gushika
bebo mu nzira
bamaze gushika mu Bubiligi nabaza
bamaze mu Bubiligi ni possible ni makuri twese urumva nta nabyo gufavorita barayina nuko natwe dusaba je nabone
hanyuma aho barara nabo nyene nduvuga mushikiye rimwe nti baraba ngo abarundi tumaze imisi tubakira ari benshi ka tubanze kuri aba tutariko turakira
oya muratonde umurongo bakafata no musi twakira aba bahetse abandi bashaka bakabukeye
mugango wabavyeyi basa abana barabatazira n'akazina ngaho aba mama babazanana n'abana ngo abana barabatazira akazina kuko babafasha kuronka impapuro byoroshe
bibo birabana umukuru n'impapuro byoroshe bizana n'icyo warahuze na histori yawe mugabo ubiye kwitanga batangura kwanza amafamiye n'ese batere bakaje mu nyo
Ndibana niba batazire izina rya visa kuko umwe kumwe n'uwo mwana umupolisi nagukubita umupolisi nagufata nabi uri mu nzira kandi ushitse nga uwo mwana niyo visa yakugurishije kuza muri santire nicyo gituma hariho abantu benshi usanga haje nk'umupapa n'umwana umwe cyangwa umumama n'umwana umwe kuko bazi neza ko bategereza kumwakira si utari umugabo kuko umugabo niyo bigoye kumwakira umugore we naze ari wenyine nabo batamwakira indwi imwe indwi zibiri batse bakamwakira ariko umugabo we hariho n'abamaze amezi n'amezi bakiba mu ibarabara urumva ngo n'amaviza yabo
ego kandi nsubiye inyuma ngoma ndamubwira Jones nko muri kubatugurure ndane ni wambere hagoye kujabuka uri kumwe n'abana uri kumwe n'abana ni gatoya babasubiza inyuma ni gatoya babagire ikintu cyo go back kuva kwa kusubiye babwira go back ni kuvuga ko ubusubiye muri Bosnia ugashobora gutata mugabo kenshi uri kumwe n'abana muri kumwe n'abagore muca mubwira ikintu yitwa muca mufama famiye famiye rero muba mufite amashansi menshi yo kurengana mugabo uri nk'abahungu gusa muteza gusubira inyuma bashobora gusubira inyuma kuko bagenzi bafite umwana abarizi
urumva abana nibo baca batazira akazina ka visa
Ego.
Hanyuma makuru ga Johnson uvuze ngo yabakubitswa ni bande bakubitegwa hehe bamaze gushika ngaho police yo ngaho cyangwa ni police ya za Croatie Serbie nahandi
ya abandi bakiri mu nzira police bafashe harabambitswe mu minote harabakubitswe basubiza inyuma kugira ngo bahama go back cyangwa bakasira mu muduga bakabatwara inyuma ngo yandi abantu badashobora no kwiroturuba kugira bazosubire kubandanya urugendo rwa
Nuko rero turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu Alain ico kugwa ku bwawe kugira ngo mworohegwe nk'abashasha bari ngaho mu Bubiligi co bicaye
bae kwa itegemea chamba na kwa ndoa kwa chumba la kwanza watu rara hama tena kwa kuwa imbeho ije imza ama ikini kina nacho mashule kumbura ndi masanzo yeku kwa kila kwa mbeo tulipuwa yiku yenteka na hachiwa zio hama tukwa mderu uzima hama ni kwa nito shatu uta
Nekimbele kwa nsubiza miko jonsi na waka tugira itoko kwa nima noroyo tekele la abaha musante tuande dufate Samuel vjihuta Samuel ikaze kushugi Amerika
murakoze mbere hari ibona mwaramutse kuba ari muri Amerika na ni baza kari mwaramutse kubari ku masari bizuma nawo ni nyiri
yabo ni ba Johnson na akabazo kawe kihuta Samuel
okay aka naho ikiganiro ndagiye tamiye vere kunera nagenda mubaze nti ni je manuro yoha abandi bazaba bajene cyane n'indi miryango petete yarise na yo n'uko bintumbere kujyana yo kujya yose yiburaya baciye mu nzira baciye n'izo nzira nabo baciyemo baraze kuntu urugendo rwabo rwagenze kuzagenda mu Burundi gushika ubu bashyitse hiya
urakoze reka mfate na Omar Omar uratwumva na wewe
ndawumva cyane
wehehe
mbere mu Kayanza nashaka mbanze mbaramutse
akawazo kawe kihuta kugira duhe akanya batumire ko kugira ijambo rya nyuma
akabazo kanje naka kubera hari mbona ugwaruka rwinshi rwahurumbiye kugenda muri Serbia ariko bo barabihagarise nje nabona icyo naterera kugwaruka gora bakoje amahera rukoresha rugakoresha imigambi y'iterambere mu gihugu
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Kayanza Johnson akajambo kawe kanyuma impamba wotekerera bagusanze ngaho mu Bubiligi abakiri mu nzira bagana ibihugu bitandukanye by'umugabane wa Buraya na Kanada
Njani wangira yuko baze bazi icyo baze gukora umuntu wese aza afite objective mu mutwe amenye yuko kuronka impapuro siko gucuronka ubuzima ngaha ni kuzokwiga ni kuzokora hama bae honore imiryango yabo kuko hariho abantu imiryango yigoreye kugira bashobore gushika ngaha aya ntibaze bapfuna na gato bakura amaboko mu nkozi bakora igishoboye gutera imbere
hanyuma bari ku rubuga nabo batandukanye icyo twita diaspora abarundi abanyarwanda kongomani abatandukanye
abandi basanzwe bari ko barumviriza iradiyo cyane
abasanzwe baba ngaho bahashitse ubwa mbere warubwiye abari mu abahaje mugabo abamaze kushika bamaze kubaho nk'abaririgi cyane bafite ibyangombwa byo kuba ngaho
ego zikatsi basatse kuko ari babikora kandi babikora neza icya kabiri nacyo ni ukuza barareka guhenda abantu bari muri Afurika yuko Iburaya ari buhari uburaro n'uburamuko urashobora kuba i Burundi ukabaho neza nko kuba i Burayi ukabaho neza bivana n'uko wowe udesize kuhaba neza maze babwize ukuri ntibaze barabahenda kuko benshi babahenda ngo ingo nzogufata ingo nzokugira ikintu ingo uzosukuronka akazi asitse ngaho akabona ntabibonye agaseka badese kuko uko bamubwiye siko yasanze
yego nuko rero Josephine Jones Nkunzimana tugushimire kuri kano kanya wahije ujya Amerika ejo rikahongera kukikora ko kubibazo bitandukanye byo ngaho mu Bubiligi canke Buraya nkumenyesha makuru uyigenga kandi no muhinga mu byo kumenyesha makuru uzo twitare nk'uko wabikoze no munsi
Ego
turagushimiye na wewe Ana kuri kano kanya waduhaye kugira ngo dushobore kuyaga ubwo rugendo rwawe turazi ko rwabaye rurerure hariho byinshi tutashitse ko hariho amakuru y'ingene bavuga ko mwakubitirwa muri ya Europe ya za Serbie ijwi rya Amerika turemeye kuzogaruka kuri kino kiganiro byimbitse nitwongera kukwikora kugira ngo uze nk'umwe matangabuhamya y'ubuzima mwise bw'umusaraba mwaciye ko uzokwitabe nk'uko watwitabye no munsi
Na kibazo nito bitawa.
E, kwa mahi igwe masa, murugo buzima bushasha bwawe mu Bubiligi. Eko abandi dushimiye ni mwebwe mwariko mutwumviriza muherereye ku mpera zine z'isi yose yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma nibo batumye amajwi yacu abashikiraho mwari muherereye mwese abaduterereye ivyumviro abakwiye na mwebwe mwakoze kino kiganiro muri sanga cuno musi mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Joe Diana nini nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabiyike abantu ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mo byose turaza kongera saa 12 ku makuru azobagezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu kurindira mandanye kuryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye zitsamirana aho muherereye turasubira saa 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mu makuru azobagezeho.